Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu i Washington DC. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ku nshuro ya mbere ku ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri sangacu uyu munsi tugiye kuganira n'umupfasoni hamwe n'umutambukanyi wiwe. Uwo mufasoni twari twarigeze kuganira nawe ku bibazo yagize inyuma yaho umugabo wiwe ahunze igihugu kubera ibibazo vya politike mu Burundi. Uno munsi we hamwe n'umugabo wiwe baraza kutuyagira baducire ku mayange y'ukuntu ivyo bibazo vya politike vyahungabanyije urugo rwabo gushikaho rushaka gusenyuka. Kubera kwizera Imana yarababaye hafi irabarindira urugo mu bibazo vyinshi bagiye baracamwo ikiringo c'imyaka ibiri. Abibuka ico kiganiro twagiranye n'uwo mupfasoni aho yatuyagiye akamaro ko kugira abagenzi mu bihe bitoroshe. Yaratuyagiye kandi yuko umugabo wiwe yahoze mu bagwanya ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu 2015. Uyu mugabo yahavuye ahunga haja hanze y'igihugu, umugore wiwe arasigara ararira abana ari wenyene. Abo bantu bompi nibo batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nkuko bisanzwe nimero ya telefone mushobora kubaza ibibazo mugashikiriza ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo nimero ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Kaze mwese
murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga. Ikiganiro cy'uyu munsi kizakwibanda ahanini ku buzima bw'umuririmbyi bamwe bazi mu Burundi ku izina rya Dudu, yitwa Justine Uwimana. Twari twarigeze kugirana ikiganiro mu mezi yahera mu kwezi kw'icyenda ku bibazo yaciyemwo kubera ibibazo vya politike igihugu caciyemwo, igihugu cy'u Burundi caciyemwo mu mwaka w'2015. Reka dufuze kamwe mu karemo turirimbo Dudu aririmba. N'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, bamwe muri mwe mushobora kuba mumuzi mwumvise kano karirimbo kitwa Mana yacu ni nziza.
Hallelujah. ucayeho igira neza yuzuye duharira niyo mpamvu tuyirata
ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uwo ni Justine Uwimana batazira Dudu. Mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze mu kiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi twaraganiriye n'umupfasoni w'umuririmbyi yitwa Justine Uwimana batazira Dudu. Ku batamwibuka, uwo mupfasoni twaganiriye ku kamaro ko kugira uwundi mugenzi w'umukenyezi canke abagenzi b'abakenyezi bakugarukira ko mu bihe bitoroshe. Uwo muri Rivi Dudu yagize ibibazo inyuma yaho amagume atanguriye mu mwaka w'2015. Aya magume yatumye Dudu n'umugabo wiwe batandukana, mbere Dudu atangura kwibaza niba umugabo wiwe ashobora kuba yari nitabye Imana aho yari mu buhungiro. Ivyo bibazo Dudu yagize akavyita igihuhusi mu muryango wiwe, ahanini byatumye n'ivyiyumviro vya politike atarahuje n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe yari mu batari bashigikiye ukwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Muri ico kiganiro twagiranye na Dudu mu kwezi kw'icenda, yaratubwiye ukuntu umugabo wiwe yagendanye n'abanyepolitike bagwanya ubutegetsi ico gihe, bakanamwemerera ibintu bitandukanye vyabaye bimwe mu vyatumye afata ingingo yo guhunga. Nyamara nk'uko Dudu yabitwiganiye ico gihe, abo banyepolitike ntivyagenze uko bari bavyifuze, uko bifuza ko bigenda mu gihugu, bahavuye bahunga maze baca baja mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Umugabo wa Dudu ajana nabo mu gihugu cy'Uganda. Dudu yagiye kumenya ko abo banyepolitike basize umugabo wiwe mu Buganda, aho amenye yuko ababandanyije bobo babandanyije inzira baja mu bihugu vya Buraya aho bari basanzwe bafise ubwenegihugu. Mu mwaka uheze inyuma y'imyaka ibiri mu buhungiro, n'inyuma yaho kandi yumviye ko umukenyezi wiwe avugiye ku radio Ijwi rya Amerika afise amakenga menshi yuko umugabo wiwe ashobora kuba yaritavye Imana, akongera agasaba uwo mugabo wiwe kwaho iyo bari hose yotahuka kuko igihugu gitekanye. Uyo mugabo yarumvise akamo umukenyezi wiwe araheza aratahuka. Tutarinze kurandira rero abo bantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nibo batumire bacu mu kiganiro muri isangacu uyu munsi. Bagiye kutwiganira uko vyagenze inyuma y'ico kiganiro ku Ijwi rya Amerika cavuze ku buzima bwabo haciye amezi atatu. Kaze mwese rero mushikirize ibazo n'ivyiyumviro ku buzima bw'umuririmvyi Dudu n'umutambukanyi wiwe. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Reka twakire rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Justine Uwimana batazira Dudu, wiriwe neza kaze mu kiganiro muri Isanga.
Ikomekaze
murakoze cyane. Ndakeka muri kumwe n'umugabo wawe, nawe nyine ni umutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni bienvenue Kagisye, ndabaramukije mushinga ntahe.
Ndabaramukije cyane.
Ndazi ko telefone mu kanya gaheze tuko turabarondera yigeze kutugura, ariko ndizeye yuko biza kugenda neza. Turabahaye ikaze cyane. Tuhereye kuri mwebwe mushinga nahe, deka tuhere kuri Dudu ahubwo. Tuhereye kuri mwebwe Dudu, urazi impamvu twakugarukanye mu kindi kiganiro nuko Imana yawe watubwiye mu kwezi kw'icenda yagukoreye igitangaza. Dushire ku mayange Dudu.
Egome cyane, Imana ni nziza, niyo kwizerwa, igira neza ibihe byose iyo umuntu ayisenga. Ko Imana yarankoreye neza ganiro ari imiryango myinshi yugurutse, nukuri ndashima Imana cyane.
Yego, ubu tubwira bimwe mu by'Imana yagukoreye, ari nayo mpamvu tugiye kuganira uno munsi.
Egome, mu by'Imana yankoreye nuko nyuma ya kijya kiganiro twatanze kuri Voix d'Amérique, jewe nyine nari nagitanze ngomba kwishimira Imana kumbe Imana yabanye nanjye ko yanziganye mu myaka ibiri irenga tutari kumwe n'umushinga ntahe, ariko Imana yahavuye hakiramo inzira idasanzwe. Nawe nyene Imana yavuye nkugura umuryango aragikurikirana aracumva, biranamukora ko cyane, atangazwa n'ingene abo ashobora kuba yariyumviriye ko atari abatware beza aribo bambaye hagufi, na cyane cyane umutambukanyi w'umukuru w'umuryango wiwe yene bambaye hafi cyane n'umuryango wanje, zaramukoze ko cyane, atangura rero kundondeza akoresheje za Facebook. Uko urumva nawe nyene mu nyuma yapfo yambwira ko aho yarara atakomunikira yarafi. Nace kuri izo za Facebook ubwa mbere bo nibaza ngo nabantu bashobora ko ariko barakoresha Facebook barati ko arije badupirata bakazikoresha ariko mu nyuma ndungikiye agafoto ntazi ntavuye menya ko arije ariwe ari wari karandone ego hanyuma abo yatangwe nyine asa n'umuntu yuzuye agahinda n'umubabaro afise umutima wihanye cyane ambwira ati mbabarire kandi mbabarire kuko uko niyumvire uko ibintu byari bimeze ko biri uyu munsi nufatindwa cyane bifuza guca bugufi ndasaba ikigongwe uhereye ku mukuru utambukanye wiwe inzego na cyane cyane n'umuryango cyane cyane twebwe n'abana kuko twari twarakomeretse cyane rwose kubw'ibyo birwabanye twaba twibanye twenyine tutamubona hanyuma byari byagenze nyine muri kijya kiganiro urabizi ko ijambo ry'Imana ridusaba guharira kuko udahariye nawe ntizoharirwa rero yo kujya mu ijuru utegeka ko ufite uharira rero twebwe twaramuhariye ndashyira Imana yo mu ijuru ko n'ababyeyi bacu basanzwe baturungura muri kino gihe cy'ubururu n'ababyeyi beza Imana ibampezaga aho bari nabonyene baramuhaye imbabazi ego Imana ibaha umugisha baramuhaye imbabazi kandi n'abandi bose barabababarira nyine n'ababyeyi nyine abarundi bose baragukunda n'ababyeyi beza barabizi ko bifite nyine bikagenda ukundi ariko Imana ibaha umugisha ko bashoboye gutanga izo mbabazi
ni byiza cyane numva ari ubuhamya temonyaje ikomeye cyane Dudu kandi turagushimiye ko nawe wasangiye ubuzima bwawe natwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagashobora kumva ikintu nk'iki gishobora kwacara gushikiye ariko muri byose umugabo wawe muri kumwe duhinduke gato tukavugana na Bienvenue Kagisye hari nawe umugabo wawe Bienvenue urumva uko byamugendeye madame yabaye mu bihe bitoroshe gihe utaruhari ego kanatsinda no mu gihe wari uri mu buhungiro warumvise ikiganiro cyaciye ku ijwi rya Amerika aho umukenyezi wawe umufasoni wawe yavuze ubuzima bwiwe aravuga umubabaro yararimwo hama yongera navuga yuko abantu wari wagwanyije mu buryo bwa politike ni nabo batangiye kumufasha ni nabo bamubaye hafi ni nabo bamwitayeho wavyumvise gute wavyakiriye gute uri mu buhungiro cyo kiganiro wumvise wacakiriye gute
murakoze ku mijambo cyo kimwe cyambere no kubwira kuri cyangwa cyo ku mutima ahanini kuba ntari hagufi y'umuryango ntari kumwe n'umuryango aba yarabutaye nkaba kure yawo sinse no kumenya situasiyo y'umuryango cyo kimwe cyambere cyabanje kunkomeretsa mu mutima kigira kabiri nacyo nakomererwa mutima no kuba nagendanye n'abapolitisiye kumbure bantegeye mu bibazo no nari mfise nanjye ngira ibishobisho kuko ntakazi nari mfise kandi nari maze igihe nabaye ntakazi mfise ubana urabona ntafite kintu kirashika ariko ko nagize agahinda maze gushika muri situasiyo yata ariko nabo n'abantu kandi ingorane nyine turi kumwe kuri byarambabaje cyane rero ho ntangura nyine rero iyo ushyitse ahantu utekanye utekereje washyitse mu hantu ushobora gutekereza nyine narafashe umwanya wo kugera y'Imana ndaritiga Imana ndasenga Imana ndaca bugufi ndaca bugufi nyine kuko maze kwinjira mu kibazo kandi Imana ishimwe nta kindi
Mudozijwe gato mudozijwe tukumve neza
umuntu aracamo kibazo hanyuma kugira ngo Imana nayo imucishe bugufi hanyuma agaka iyo yicishije bugufi Imana nayo ikamugira neza ikamuharira rero maze mwaka twari tumaze aho maze kuba no dosa ka telefone naraje ngaha nakumva bwi Uganda chanza i Kigali chanda ntangura kumva bakusa ndumva makuru
kuri Facebook
ego ndamenya ko umuryango wanjye ukiriho bameze neza barambye situasiyo yose byagenze rero muri kwa guca bugufi nakubwire mu iyo situasiyo nari ndi mwaho hano nari ndi kuri kwita nari mfise n'ibyo nari mfise bari nari nayo nako ibintu turimo ntabwo ari ibintu bifatira nicyo gituma cyane guca bugufi warundi nkagira ngo isabe imbabazi kugira ngo nabo baduharire kandi ipo za politike zatumye abantu bahungabana kandi murabizi ko kuva faro zamyeho gushikuru zari zagumye politike zagumye zikinirwa mu bantu ugasanga baragira ingorane rero ko tukiriho nabyo nizo gushima Imana kandi nabo twagize bavukanye twacanyemo tuvukana nk'abarundi nabo kandi ko bariho kandi tumasanga twaye turi bazima nizo gushima Imana.
None ga bienvenue muri uko kuba mu buhungiro muri uko kugira umutima uciye bugufi utanguye kubona ukuntu ibintu byariko biragenda nk'uko mwe na we n'abagenzi bawe bari babyifuje bitagenze umutambukanyi wawe mufasoni wawe yagiye kwirajya akavuga ati hari amahoro mu gihugu tahuka waciye uvyakira buno nyene byagenze gute kugira ngo utangure kwiyumvira yuko koko ibyo yavugiye ku radio byo bari byo utangure wiyumvire kumbere ko uwo taha mu Burundi
kwa menshi bakuru urazi yuko y'umuntu se kamere nubwo umuntu yishika gahungabana akajya mu bitari byo ariko hariho kamere iyo kubaha Imana iri mu mutima w'umuntu isanzwe hanyuma iyo umuntu rero aciye bugufi harabaho isezerano hakabaho Imana ikaguhishurira ukamenya by'ukuri ko amahoro hanyuma hejuru y'uko yo kumenya ibyo Imana iguhaye ukakurikirana ukaraba ukumviriza ukaraba by'ukuri ukabona ko ari amahoro ubwo rero uko kwizera nagize niko kwatumye fata ingingo yo gutaha kugira ngo nibonere Imana ko nasanze n'ukuri amahoro ari mu Burundi ararenze sino kubesha jiwe ntabwo ari bishobisho niko kuri iyo n'ibindi bintu nibonera mu Burundi n'amahoro n'amahoro vema ma abari nyuma barashonka makuru atandukanye n'ukuri ari navyo twono saba abarundi vema bareke kuza barahungabanya abantu bari hanze bavuge bari mu buhungiro bararonka amakuru abantu batwaye amakuru ugasanga barasanga nk'ubonetse amakuru apfuye kandi abarundi bamwe barushe bashaka no bashobora no kwitahira.
Birumvikana radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana Justine Uwimana batazira Dudu ari kumwe n'umugabo wiwe abamwibuka twaragiranye ikiganiro haciye amezi atatu aho yatwiganiye ibibazo yararimwo agashimira Imana ko yarafise abamubaye hafi muri ivyo bibazo navyo bikaba byatewe n'intureka za politike zabaye mu mwaka wa 2015. Dudu yaratwiganiye ukuntu umugabo we yari yarahunze kuko yari yabaye mu bantu bagwanya kwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza ariko kandi yuko nubwo byari biruko uwo muryango nyene w'umukuru w'igihugu akaba ari nawe wamubaye hafi uramufasha eka n'abandi bagenzi biwe b'abakenyezi bamuba hafi baramufasha none uno munsi tugize amahigwe twaronse bempi umugabo wiwe yaratashe uko yari yamuteye akamo ku ijwi rya Amerika amubwira ati tahuka umugabo we yarumvise ako kamo arataha mu gihugu ubu bari kumwe turi n'iteka rero turishimye cyane kumva muri kumwe kandi mugashobora kugaruka hano ku ijwi rya Amerika mugashinga intahe y'ibyababereye ko n'ubuzima bwanyu uno munsi reka tugerageze kubashira abatumire bacu kuwundi murongo ndumva ko utari kurumvikana neza ariko tubandanye ikiganiro kugira ngo mushobore kubumva neza bavuga radio ijwi rya Amerika
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo ndikirije ko ndumirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubandanye ikiganiro muri kumwe na Oriane Tangishaka ku Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Justine Uwimana batazira Dudu muririmbyi w'indirimbo z'Imana. Abamuzi cyane cyane bamuzi ku ndirimbo yaririmbye yitwa Imana yacu ni nziza. Turi kumwe kandi n'umutambukanye wiwe mugabo wiwe Bienvenue Kagisye yahungutse ari mu gihugu akaba baje gushinga intahe. Ikiganiro twagiranye haciye amezi atatu na Dudu Justine w'Imana yarateye akamo umugabo wiwe ngo atahuke yuko hari amahoro mu gihugu, hari umugabo warumva ko kamo. Rero turi kumwe nabo no munsi tuganira kuri uno munsi wa gatanu aho tusanzwe tuganira ibibazo ubuzima bw'abakenyezi. Rero turi kumwe nabo ku murongo. Tubandanye rero ku murongo tuganira nabo. Dudu, muruko kwakira umugabo wawe ahashikiye mu Burundi. Ndabwiwe ku murongo yuko twababuze ku murongo, telefone irike iragorana gato. Ariko reka tubandanye ku murongo. Tubarondera kugira ngo bagaruke tubandanye tuyaga. Ijwi ya Amerika.
Nkuko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhora hakikije abantu biwe. Haleluya. Uwo ni we yabwiye Yakobo ngo ntutinye, nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo. Uwo ni waduha ibyizigiro byo muri kubu muri kazoza. Uwo ni wabana natwe ibihe byose. Ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanjye, hari ibyizigiro muri Kristo Yesu. Ibyizigiro kuba mumenye. Haleluya. Hari ibyizigiro, hari ibyizigiro,
hari ibyizigiro muri Yesu. Oh, turabyizera, turabyizera.
Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni, kanyiganyizo namba wamuhagaze. Abo nibo bazohagarara ku mugwa wera Siyoni, banezerewe na wera bishimane na Yesu.
Hari
ibyizigiro,
hari ibyizigiro,
n'umuririmbyi Justine Uwimana batazira Dudu yaririmbye akaririmbo ibyizigiro. Ni wo mutumire wacu be n'umugabo wiwe uno munsi mu kiganiro muri isanga. umuririmbyi nkaba mwibuka twaragiranye ikiganiro cyacu ya mezi make uno munsi twamugaruye afise ubuhamya afise temoignage yaho yari yaravugiye ku ijwi rya Amerika asaba umugabo we gutahuka uyu mugabo yaratashe nyuma y'ibibazo bya politiki byamutumye ahunga igihugu mu gihe yarari mu buhungiro yarumvise ikiganiro ku ijwi rya Amerika Nibo tufise ku mu kiganiro cy'uyu munsi nubwo telefone zabaye zigorana gato ariko reka dutangure twakire abanyonyi biradishwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro reka tubanze twakire witwa Nsengi yumva wiriwe neza Nsengi yumva
Yewe
Ego Nsengi yumva ratwumva
Mahoro
neza
Namahoro ngaho ku rya Amerika
Ego
Hanyuma nkurikije uko ijyaniro mwasizeho nuko abatumire batari ku murongo muri uyu mwanya nagomba kubashimira cyane ukuntu bihanganye nyuma y'ibibazo byinshi kuko bijyanye n'ingo n'imiryango iyo aba bana batari kumwe usanga kenshi hashobora kwaduka ibibazo bitandukanye ndetse n'urugo rugashobora gusambuka ndashaka nimwashobora kubaronka kandi ku murongo kubambariza n'ibyihe nguvu bakoresheje cyanke n'ikihe kigwa bashobora gukura muri ibyo bintu byashitse kuko ibyo bibazo by'abashitsi hariho benshi muri kino gihe basanzwe babirimwo ariko hari abo ingo zabo bashobora kuba zaramaze no gusambuka ko hari abo tubona usanga imiryango bamwe barahungiye kure abandi ugasanga bisa naho ingo zabo bamaze gusambuka
birumvikana cyane rwose urakoze cyane rwose Nsengi yumva turiko turabandanya kubazana ku murongo ndabwiwe mu binga bw'ivyuma yuko bakiri ko baragerageza ariko bagiye kubaronka ko telefone niza ariko ziracamwe neza urabajije tinizi he nguvu bashoboye gukoresha kugira ngo bagume muri ivyo bihe bace muri ivyo bihe bitoroshe ariko wabajije kandi n'icigwa buha abandi kuko nkuko bivuze ni benshi bariko baraca muri ivyo bibazo muri iki gihe hari abakiri mu buhungiro kumbura yari abatajanye n'imiryango yabo bagitandukanye urakoze cyane Nsengi yumva Radijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twababwiye umutumire ni Justine Uwimana batazira Dudu ni nawe ariko araririmba ko karirimbo mwumva ndabwiwe ko agarutse ku murongo Dudu uratwumva
Ndabumva cyane.
Mane shimwe ko dusiye kukuronka.
Ndabumva gose, ego me ndabumva.
Ego, ni byiza cyane ko dusiye kukuronka. Abanywanyi baratanguye kubabaza ibibazo. Turaronse Nsengi yumva bajije ikibazo ariko mbere yaho yuko wishura ikibazo cha Nsengi yumva nashaka ubanze wibutse abatwumva n'abatashoye kumva ikiganiro haciye amezi atatu cyo twagiranye twibutse bimwe mu bibazo waciyemwo kumbure byahatswe gusenyura urugo rwawe rwahatswe gusenyuka gute
Egome cyane murakoze kuba takurikiranye ikiganiro twari twakoze mu mezi atatu aheze urabona urugo rwashatse gusenyuka kuko urumva iyo imana ihezagiye abantu kugira ngo babane hama ugasanga satana arateye urugo hari bitera byinshi urugo uyu muryango wugurutse ukugira ngo abadayimoni binjire urumva urugo rurategwa nyene kuko urubaza urugo umugabo niwe mutwe w'urugo ni ku ijambo ry'imana ribivuga rero umva aho umugabo rero agire mu ivyo bintu vya politike ugasanga ari kumwe n'abiyitango n'abakozi b'Imana ugasanga rimwe na rimwe bababwira ibintu bitameze neza naragize ingorane narahakomerekeye cyane nahagize ingorane zikomeye ariko Imana yarabanye nanje mukuru nk'abantu baba mama bamfasha bamba hafi na cyane cyane bifatiye mu gusenga Imana kuko iyo umuntu asenga Imana burya Imana niyo mutabazi wa mbere cyane iba hafi y'abantu iyo bari mu bibazo igome urumva hari abagusuzugura hari abakugaya urabakwigenza ko mu buryo bucanke buriya ariko turushishwa kumesha n'umwami wacu Yesu Kristo iyo usenga Imana Imana irakuvugira ego hariho n'abaca bifuza kugwinjira ugasanga bakembunzirizi cyane ziriya iyo utabaye maso rero ngo usenge Imana yo mu icuru biba ibintu bigoye cyane
uravuze Imana Nsengi yumva yabajije ati izihe nguvu wakoresheje izihe nguvu kugira ngo
ushobore kugumya urugo rwawe nubwo mu kiganiro giherutse wari waratubye yuko nkuko bivuze ati hari abashatse kugwinjira waragize intege nke birahakwa kuba inguvu wazikuyeho kandi inikihe cigwa woha abandi bariko baraca muri ivyo bibazo waciyemo
ego inguvu za mbere no vuga no gusenga imana yo mwijuru imana ni netoye nihemuka iyo senzi imana imana iragutabara ingufu za mbere no vuga nazikuye mu masengesho kuvaho vuganiye imana kancira inzira kujya nababwiye kagenza mu ganiro cha mbere imana kancira inzira nkavugana na nyakubawa mama buntu umutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ya hari ukuntu yanyinjije mu kwiga gusenga ukundi kuntu ntari ndamenyereye aranyigisha gusenga aranshingira nayo ivyamubaye ko aranyigisha cyane arambwira ko cyane cyane igihe cyose ndoshira umutima ku Mana ngasenga Imana Imana ido ntabara aranambwira aranyigisha ku kintu cyitwa kwihangana cyane aranyigisha ku bakenyezi bagiye barihangana ko babikuyemo insinzi egome aranambwira nawe ati kugira nanje no munsi mbe ndaha nuko nihanganye nanje urumva hagati y'ibyo maze kumva naye yiwe hamwe no gusenga Imana ukuntu yagiye aranyigisha gusenga Imana kwegera Imana kandi cyane birushirije uko no banarabikora nibyo byatumye uno munsi nanje ishobora kuba ndi mu nsinzi nk'iyi gusura kubana n'umushinga naye wanje murakoze cyane
murakoze cyane reka nawe nyine duhindukire tumubaze ako kabazo nyene umushinga nahe bienvenue kagisye nsengi yumva yabaje ati nizihe nguvu wakoresheje kugira ngo aho wari uri mu buhungiro ntiwihebure canke ushobore kugira nizo nguvu zo kuvuga ati ndatashe mu Burundi nike cigwa uha abo babariko baraca mu bibazo nk'ivyo mwaciyemo
murakoze icigwa cha mbere no tanga nuko nkuko nabugaye cha mbere nuko muriyo baho mu buzima yuba Imana imbere ya byose akubana amategeko yayo ikigira kabiri uko umuntu akamenya kubaha abantu abamukuru w'igihugu ukamenya kubaha abakuyoboye ukaca ukicisha bugufi nico kibu cya mbere numva ko kuko nico gizana ibintu byose niyo ngaruka y'ibyo byose byitwa ingorane bishika ku muntu icyo kintu rero nico mbona cyambere nico ko cyambere nico cigwa na utanga nkabanza nkabwira abantu nkabayoborwa nkajewe botangura bakamenya ko kubaha uyo abarongoye icyo kintu cyambere kizi bwa mbere ya byose uko ijambo ry'Imana yavuga ngo tanduka ijambo ry'Imana yatubwira ngo tandukana n'ibibi ukora ibyiza urondera amahoro yakurikiye kugira ngo yashikire ibyo ni ijambo ifadika kandi yumvikana ku kubaha Imana ku bantu bubaha Imana
urakoze cyane
ibyo rero nicyo niyo mpanuro natanga ku cyane cyane ku bantu bari mu ngorane ni bubaha kubaha Imana kubaha abayobozi niyo mpanuro ya mbere natanga ibisigaye nabyo turifatanije n'abarundi bose abashaka kuzohunguka bazohunguke kandi igihugu kizobakira umukuru n'urukwasisi urukundo rudasanzwe azobakira n'umunyamahoro nicyo cyamuranze n'ishyamba yagiyemo yaranzwe no kuba umuntu w'umunyamahoro akunda abantu agakunda akagira n'ikigongo n'ikigongo rero ngaha mu Burundi yaragitanze abantu nibahunguke baze barazokwakirwa ubusa bufite ikosa zose ari ikigongo
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene bafite ibibazo n'ivyiyumviro twakira uwitwa Daniela uraho neza Daniela
muri neza
nduzi ijwi Daniela duhamagaye uri hehe
ndi Bujumbura
ndugakwijambo
ego murakoze kuma kanya muri kino kiganiro ndashimiye abatumiye mu banda mukirije muti yamu ndabaramuta hanyuma ariko next intererano hamwe n'akabazo kuba umuntu yari yagiye ashobora guhunga akaba yagarutse n'ibyiza akagaruka mu Burundi kuko ni heza natwe niho turi turahabaye kandi tubona amahoro ni yose ariko mugabo kibazo mfise ushobora kwibaza yari yagiye bigenze gute hanyuma kugira ngo ashobore kugaruka yabyumviyeho gute ni kakamo leta yagenda kubatera hanze kubahunguka cyane nibindi byaje mu buryo bwo gusenga Imana yamuhereka byagenze gute nashobora kubitahura neza ngaho karasigura ukuntu nshobora kugaruka hanyuma kandi acashimira n'uwo mufasane wiwe kuko yashoboye kwihangana ibyo bihe byose agashaka kurera abana biragoye abana bane ni benshi ariko kugira ngo umuntu ashobore kubarera abagarukane n'umuntu umwe baregwa n'abantu babiri ni ikintu kigoye nkamushimira mugabo umugabo ndifuza ko yotanga umuco akavuga ati byagenze uko byaje mu buryo bw'imana imana yarampishurira yemeka ko umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro ariwe ukuntu yabibonye ukuntu yabitahuye mu nyuma sinashoboye kubitahura neza ngira ngo yoduhe umuco akoze
katumuha akaryo buno nyine akwishure mushinga nahe bienvenu duga ku ijambo kuri icyo kibazo cya Daniel
baramwumvishije neza ni ngupfu twakoresheje nta ngupfu twakoresheje atari ugusenga Imana
oya yabajije ati ngerageje gusubiramo ikibazo ciwe yavuze ati wobahe umuco neza na neza kukungene byashitse kwaho wahunze gute byagenze gute umutima wawe wahindutse gute nyuma yaho ufatiye ingingo yo kugaruka mu gihugu ubanza ukabaho umuco neza ngene byagenze dusubize inyuma udutware mu 2015 byagenze gute
2015 uburyo byagenze ni kibazo cy'ibibazo bya politiki babaye mu gihugu nta rumwe biyobewe hanyuma cyangwa abayoborwa abarundi iyo nanjye nabaye mu bandi cyahungabana iki iyo icyo nakoze ni uko nabaye nyuma y'umupolitisiye twabana mu ahantu nari mbaye yitwa Udifaxe ndabitoreye iyo rero niwe navuga ko yoba yarambereye intambanyi mu kumprofita kuko nari mfise icyo kibazo mfite akazi mfise ni mu ngorane kandi rero nakumva nyine kugaruka gutunga umuryango w'abana bane icyo ari umuntu umwe yifasha mu rugo n'ibintu bibaza nk'umuntu w'umugabo mu rugo ariko rero kandi mu kuntegera muri icyo kibazo sinsigura yuko nanjye ntari gufata inyungu ntirekanye nemere iki kibazo mfise urumva ni satani nyine yantegeye muri izo ntege nke sinari ndimo
tugerageje gusobanura gato uyu mupolitisiye Audifaxe muvuze n'uwatemera ukwitoza kwa Petero Nkurunziza ni mubagwanya uko kwitoza kwa Petero Nkurunziza mwarabagenzi mwarakorana niwe mwari muri kumwe icyo gihe byagenze gute
cyo twaraje we ni cyambere na tuna yo twarabana kuko yabaye mu nzu yane kaje nanye nka muri annex yayo twa dupangiye umuntu hanyuma niwe yaramenya ikibazo nahuye nacyo niwe yarakabona nirwa ngaho aramenya situation yanjye hanyuma aranyinjira cyane kugira ngo amenye anyifatire nabyo rero byatumye rero antumbwiye asaba kuno b'umushoferi wiwe acyansaba kure cyamba umushoferi wiwe mu icyo gihe rero acaba kumagenagena n'abapolitisiye akampemba mugabo nisanga nyine ndi kumwe n'umupolitisiye kandi mu nyuma ajya mu bapolitisiye mu bagwanira leta ibyo rero ndabyisangamo kandi nisanga ko no mu bandi bandi mu bantu barondegwa yararondegwa nk'umuntu yakoze ariko aragwanya leta njyewe nanjye ntabyonzi mu nyuma rero acansanga nanjye ndimo ambwira yuko ndimo mugandemeza ko kwari kuntera ubwoba kugira ngo singire tugume turi kumwe acambira yuko burya ngo tutararondegwa ngo nawe kandi ngo urimwe ngo makuru ndayafise ku rero cyamba umuntu w'umunyabwoba hageze no guhunga muhungara nawe
mushamuja mu Buganda uko rero Daniel abaza ati none byagenze gute kugira ngo ufate iyo ngingo y'ukuza twavuze mbere yuko ikiganiro mutambukanyo wawe yakoze ku ijwi rya Amerika cyafashije muri iyo ngingo y'ukugaruka mu Burundi yashatse kumenya ati byagenze gute kugira ufate iyo ngingo ugaruke byarakoroye
kugira ufate ingingo yo kugaruka yarasinze kuba nakubwiye ko hazasabye guca bugufi ubwa mbere ababuka cyangwa gufukura ngo ndanyene ko ari ndi mu bintu bidashoboka bitari byiza bitari byo hamwe no gusenga ndamenya ko izo ndimo atakuri kurimo mu nyuma rero ndabona ko ntegerezwa kwegera hagufi y'umuryango kumaze narose cyane cyenda mu Rwanda cyane ngira muri anegera mu Rwanda hamwe ngira mu Rwanda ntango bakonde ngene no rondera umuryango nake rero kumenya rero situation y'umuryango hamwe ni kumenya by'ukuri kuba nari system yitwa nizera ko hari Imana yaba yarakoze nasize nsanga by'ukuri Imana yemeye yakoze ibikomeye mu muryango kuko nasanga umuryango wararinzwe baragiriwe neza abona akiriye n'abo ariwe bagiriye neza umuryango wanjye nibyo nzankoze ko cyane ndabimenya ndamenya ko bafashirije abana umwana yagize na agisida baramugonga n'imodoka ndamenya ko nyine icyubahiro ariwe yatanze amafaranga kugira ngo umwana ave mu bitaro ibyo byose ndabitahura ndamenya ko habaye by'ukundo bidasanzwe numva byankoze ko cyane ndavuga nti ko biri kose Imana ifite icyo yankoreye gikomeye mu muryango rero ndahitanora yuko ibyo nizeye ariko kuri
murakoze cyane. Reka twakire n'abandi ku murongo wa telefone. Turafise Emile. Emile wiriwe neza. Alo Emile.
Wi ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro.
Kibazo canke cyumvira ufitiye Dudu na Bienvenue.
Ego njye nagomba ntere ku ntererano abo rumba n'umuryango umwe umwe yari yahunze. Mba ni henza ni mugore we umenga umutambukanye umenga yagumye ngaha mu gihugu. Ego yavuze ati birababaje kubona yari yaratandukanye n'umugabo wiwe nukuri nanje nomukeza mu bandi kungene yifashe icyo kiringo cyose ariko nkamubaza akabazo kamwe yavuze ati mu guhunga hari abamubeshi ngo biyita ngo barasenga aravuga yuko yabakurikiye ngo biyita ngo nabasenzi nagomba ndamwibarizwa mufasoni ega abo bavugana ngo biyita barasenga bari bandi bari uwo difakisi bavuga abantu bagira kabiri mbega abantu basenga umuntu yobamenyera kuki novuga ati abantu basenga by'ukuri umuntu yobamenyera kuki murahoze
murakoze cyane Emile Dudu duhereye kuri wewe ibibazo bya Emile nizere ko wabyumvise arabaza ati abo basenzi bavuga ati nuwo difax canke barabandi basenzi bari kumwe n'umugabo wawe canke yongera abaza ati abasenzi umuntu yobamenya ate abasenzi nyakure
murakoze cyane ego murakoze cyane kumbaza icyo kibazo abo bita basenzi n'uwo mugabo yitwa Odifatse ndabitoreye musanzwe muzi ibiganiro ya Marika arashikiriza avuga ngo Imana yavuze ya Marika ararungika ama audio kuri za Facebook za WhatsApp acyoza inzego z'igihugu acyoza akoresha izina ry'Imana ibintu byose akora yiyita pasiri kandi urumva ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzobamenyera ku byo mwama urumba wami bijabija nyene nivyo tuca tubona ariko bame mbuto nziza z'agakiza turamenya yuko usenga by'ukuri rero umugabo Difasa sinumva ingene yari kuba yitwa ngo arasenga hanyuma agaca aba mu bambere bahamagarira bene gihugu mwibarabara bagaturira amapine bakica bagasambura ibi ibyo mu gihugu kandi yumva ko asenga umusenzi nyakuri inyishu yiwe arasenga Imana Habimana ikamwishura si mu kujya nta namwe murongo no banarasomye ko abantu bama bari ko baragarariza abantu bose bagarariza kuva na kera muri Bibiliya baca bagira ibibazo baca bagira ingorane rero uyo munywanyi yambajije ati mbega usenga umumenyera kuki usenga umumenyera kuki ku byamwa ivyama yama ibi biraboneka ko ari iby'abasenzi biraboneka inyishu ziwe ararindira Imana ikavuga ararindira nk'akarorero ndaguhaye muri Bibiliya nka Ana urabizi ko yari umugore atavyara mugenzi we Penina niwe yabyara ariko Ana ntiyigeze yerura kuri Penina n'umutse n'umwe Ana inyishu ziwe yama ajya ku Mana akaririra Imana ati Mana ndagusabye uzombe umwana Samweli mu gusenga kwiwe Imana yarishuye Ana yari gushobora nawe nyene ngira kugira magreve akagararira umugabo wiwe kunuku ariko Ana ntiyigeze asuzugura Penina yagumye asenga rero uwo Difasa nawe iyo yari kubasenga Imana yari guca bugufi agasenga Imana hama Daboro akubaha abaganza kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nta kuganza kutava ku Mana
niyari yegukira imidugararo yatumye imiryango myinshi itanatana ugwaruka gwinshi rukapfira kubera abo banyepolitike babigisha gutora imiti y'ibibazo ari kujya mu mabarabara ari guturira imiduga ari guturira amapine urumva aho sihimisho ziboneke ariko inyisho ziboneka iyo umuntu asenze Imana Imana irishura kandi iravuga mu gacerera Imana iravuga ntangere ataco wononye atagirave kuko Imana nisaba kurinda kwiyamamaza nisaba yikurinda kwica ibintu gusambura ibi oya Imana irakwishura no mu gacerere murakoze cyane
murakoze cyane kumbure na bienvenue shwa kwa ofisi cyo yongera ko kuri cyo kibazo allo bienvenue turi kumwe
yego ndagumba
Aricho kongera ko kuco Emile yari yabajije ati aba bantu basenga bo barabayobeje kuri ico kintu kivuga kwiki abantu bavuga ko basenga ariko ibikorwa byabo kumbure nko kumukenyezi wawe vuze ati bitajanye nuko gusenga
icambere cyoco no bo ntubatangira kumenya ngirango magiye muza murumba n'abantu bavuga amajambo n'abavugishwa bakaza bafite amajambo yiteye bitera ubwoba abantu y'ibintu ngo bigiye kuba ariko ntabwo bijya byi ntabwo mbona ko nta kuri kwari muri bijya bintu ni kuza abantu babikurikira ibintu barande gukurikirana gusenga neza bakakurikira bakashishoza ibintu bijya byabaye byari inyuma cyane bigaragara ko byari inyuma bikabije yari politiki mu zindi niko ndabibona kuko iyo ikintu ari ukuri kigaragaza uko kiragaragaramo imbuto y'ukuri nyine ugabo iyo kibayemo amafuti agitera abantu isanganya gusa n'amayesheke gusa n'ingorane gusa
murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiraniri i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Justine Uwimana umuririmbyi batazira Dudu mu Burundi akaba ari kumwe kandi n'umugabo wiwe harakaririmbo twa twavugije telefone yari yacitse kitwa ivyizigiro reka tukumve amasegonda make hama Dudu nawe bienvenue mushobora kugira ico mukavuze ko Dudu cane cane wowe wakanditse utubwire ivyumviro wari ufise ico gihe
nkuko imisozi ikikije Yerusalemu nikuhora hakikije abantu biwe haleluya uwo niwe yabwiye Yakobo ngo ntutinye nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo uwo ni waduha ivyizigiro vyo muri kubu muri kazoza uwo ni wabanda natwe ibihe byose ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanje hari ivyizigiro muri Kristo Yesu hari ivyizigiro kuba mumenye haleluya hari ivyizigiro hari ivyizigiro
hari ivyizigiro uyo ni Justine Uwimana batazira Dudu Dudu aka karirimbo wumvikana nkuko menga wari ufise ukwizera gukomeye cyane icyo gihe cyo bari gihembwa yari yaragiye canke hari imbere yawo
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo iyo ndirimbo tuna yanditse igihe umushinga naye yari yaragiye ariko nayanditse imbere yaho gatonya yarakirino ngaha anye
kana gufashije igihe atarahari
amagambo alo
narimbaje nti kara gufashije igihe atarahari ko kavuga ibintu bijyanye no kwizege no kwizera kugira ivyizigiro
cyane gose nakaririmbo nkunda cyane iyo ndiko ndakumviriza karanyubaka cyane hariho ivyizigiro ku muntu yamenye Yesu Kristo urumva na iyo ndagashizemo ndumva ndemye cyane kumva ko hari jambo rivuga ngo nubwo igiti giciwe
iyo giciwe kiba kiboneka nkaho mengo nikizosubira kunaga ariko iyi imvura iguye kigasubira kigashurika kikanaga kikagira mababi kikabigiti cyiza rero hari ivyizigiro umuntu yamenye Yesu Kristo birashoboka ko umuntu ashobora kwari mu bibazo ukabona ko mengo kabaye nkuko nanje nabona iyo myaka yose iheza ta communication avugane yoho baramwishe ntakiriho ariko iyo nishyize mu iyo ndirimbo misi yose ndiko ndayumviriza naca numva ngo abari muri Yesu baguwe neza Yesu aca yitwararika ibyabo ni ukuvuga ngo hariho ibyizigiro ku bamenye uwo mugabo witwa Yesu
Murakoze. Ano radijwe rya America Samiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bienvenue kuri wewe zindirimbo z'umukenyezi wawe waruzifise aho waruri mu buhungiro ni igiki cyagufasha ko wewe yarafise izo ndirimbo agendera ko we mu buhungiro inguvu wazikura heza kubandanya ubaho.
Ukewe mu buhungiro hano nari ko narinda aho kubuzima nari mbayemo nari telefone nashobora kuronka. Akibe na kimwe cyashobora kuronka cyo tuba kijyanye na communication niyo mpamvu kewe no kugira yuko na sende muri nyine usengera mu bugara kwa sima kubesha sende mu bugara kwa kandi yitege imana nyine y'umuntu ari mu kibazo gikomeye w'isigara witege imana ariko cyo nari cyo ndi gusa nakomeje ibanga nakomeje amasengesho ndashyiraho na za siri do priere nkomeza gusenga ariko niko kuri kwanze akunye no gutaha
kwa ntawe. Urakoze cyane. Reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa nyuma. Telefone zari zigeze kugorana ariko Yohana turi kumwe uratwumva?
Ndabumva cyane.
Masekonda make ikibazo canke icyumviro?
Yego nagomba nshimira abatumire batahuye ijambo ry'Imana icyo ari cyo. Alo?
Oui, turakumva.
No grashimira kizigenza umutamukanye umukuru w'igihugu kukuntu amwamye hafi amuremesha nukuri ndate yakamo n'abandi turafite umukuru w'igihugu n'umubyeyi kandi ama abivuga no mwira bavuga ati Imana yo mwijuru kandi nawe urabitsa kunafata Imana yo mwijuru niyo ntoye kwicabona arakunda guharira abo bantu bagore mu buhungiro barafise kuza mu Burundi nka mperereye mu ntara cy'ibitoke mu Rugombo n'ukuri na mahoro abantu baza ku kivi abo bantu ndabakeje barazigisha n'abandi babatera kamo umva iyo ntumbero bafashe yo kumenya Imana n'uwo mugenzi w'umupfaso na gatahuka arazi abo bagoranye yasize inyuma abatume ko abahindemesha murakoze cyane mu biganza by'Imana nani
Ego murakoze cyane. Tuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka duha abatumire akajambo kanyuma dusozera mushinga nahe bienvenue kagisye akajambo kanyuma ma seconde make.
Jambo ryanyuma ndashimiye cyambere abatwakiriye bakatubwira n'imbabazi. Kigize kabiri ndashaje abantu bari mu buhungiro ukuri batahuke bave muri ayo majambo n'ibyo novuga abateka umutwe ku mbunzi bakashaka kuba profita mu buzima bwabo barimo icyo kintu bakibagisokokemo bitahire Burundi biteguye kubakira kuko kubakira abantu batahutse neza nta ngorane umutekano uriho urakwiriye n'ukuri
murakoze cyane kwitaba buno butumire bw'ikiganiro mugatanga ubuhamya bwanyu intahe yanyu nawe Dudu Justine w'Imana akajambo kanyuma n'impanuro kumbure w'ubufise ku bakenyezi bace mu byo waciyemo Imana yarakugiriye neza irakugarurira umugabo wawe ariko abakiri mu bibazo uwo bahanura iki akajambo kanyuma
murakoze cyane akajambo ka nyuma mfise nubwira abakenyezi bagenzi banje nuko cyambere cyo bizera imana irashoboye byose kandi basengera ingo zabo cyane bazibere maso kuko satana arashobora guca mu buryo bucanke buri ariko baba abantu basengera ingo zabo abana abashinga naye babo baba abantu bateramira urugo rwabo hanyuma icya kabiri nubwira abakenyezi bandi bagenzi banje n'abandi bose no kwihangana ego icyangwa kwihangana ni kiza cyane nkuko nakivuze mu kiganiro giheruka iyo umuntu yihanganya ashika ku kintu kizima
ego urakoze cyane
kwihangana kwihangana kwihangana
ego murakoze cyane gose Justine Uwimana nawe bienvenue kagisye kwitaba kino kiganiro ndashimiye namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibazo n'ivyumviro n'abaduteza amatwi ndashimiye na Kimenyi Innocent yadufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese
iri nijwi rya Amerika.